Petero wa mbere ikigabane cya kane. Nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanisho bene uwo mutima, kuko ubabarijwe mu mubiri abamaze kureka icyaha, kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri atagikorera ibyifuzo by'abantu, ariko akora iby'Imana igomba. Kuko igihe cyashize gihagije gukora ibyo abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke, izo kwifuza, kunohogwa n'umuvinyu, kudandahigwa, kurundana aho bateretse n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Birabatangaza yuko mudafatanya nabo kwirukira mu birenze urugero by'ubuhumbu, bakabadendereza, mugabo nibo bazobazwa ibyo, n'uwiteguye kuzoca imanza z'abakiriho n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nabo babariwe ubutumwa bwiza, kwari ukugira ngo bacirirwe imanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mpwemo mu buryo bw'Imana. Ariko umuhero wa byose uri hafi. Nuko nimwitonde rero, mwirinde, kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ikiruta byose, mukovye mu gukundana, kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Muhane indaro mutidodomba. Nk'uko umuntu wese agabiwe ingabire muzifashisha abandi, nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu yavuze avuge nk'ubivugishijwe n'Imana, umuntu yagaburira abandi agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana itegwe icyubahiro muri byose ku bwa Yesu Kristo, afise icyubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amina. Abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza, ntukabatangaze nk'aho mubonye akatabonetse, ariko munezerezwe n'uko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muzonezerwe muhimbaze. Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo, muba muhiriwe, kuko mpwemu w'ubwiza ari we mpwemu w'Imana aba kuri mwebwe. Ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi, igisuma, inkozi y'ikibi canke kwita mu byo atagezwemo. Ariko nihagira uhogwa kuba umukristo, ntamaramare, ariko ahesha Imana icyubahiro ku bw'iryo zina. Kuko igihe gishitse cy'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera rite?
Kandi kumugororo utakizwa garukiye kumanga, utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe?
Nuko rero ababazwa nk'uko Imana igomba, nibabitse ubugingo bwabo uwo muremyi wo kwizigirwa, bakora ibyiza.